yenera no gwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwa amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, waba uri mu Burundi canke mu mahanga, urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro ndafite ijambo.
Murahawe kaze mwese muriko mwumviriza Radio Inzamba. Murakoze kuba muri kuri risango ry'ikiganiro cy'ugwaruka ndafise ijambo. Icyo munsi cyerekeye igikorwa cy'umugusi sever uri kurakora cyo kuzura ibisigarira by'abahitanwe n'injyane zabaye mu Burundi mugishikizwa na Francine Kanyange mu buhinga bw'ivyuma hariro mbere aniyo nzima.
Ndafise ijambo.
Umugwi Severe ujeje kuvuga na ukuri no kunywanisha Abarundi waratanga igikorwa cyo kuzura ibisigarira by'abantu bafuye mu magume u Burundi bwagiye buracamwo. Icyo gikorwa cyatanguriye muri zone Kamenge mu gisagara cha Bujumbura. Urongo Severe yavuze ko hatowe ibisigarira by'abantu baba amajana atatu. Urongo Severe akaba yesi yasaba wowe sazi ahandi hoba hari binogo rusangi kuvyerekana. Icyo gikorwa cabandanirije mu ntara ya Karusi. Pierre Claver ndayicariye arongoye uwo mugwi avuga ko muri iyo ntara hamaze kuboneka ibinogo rusangi bitandatu, akemeza ko arabishwe mu 1972 bava mu ntara za Karusi Gitega bishwe bakuwe mu ibohero rya Gitega. Imwe mu ntumbero y'icyo gikorwa akaba ari ugusubira kubahamba n'iteka. Icyo gikorwa cya Severe ugaruka mubona gishobora gufasha kumenya ukuri ku bwicanyi bwagiye buraba mu Burundi cyangwa kunywanisha Abarundi. Mukanya ijambo ni gwanyu.
Ikinyoma carafashisha mbo aho kubona ko twabuze twese yemwe tuguma dutera n'amajambo. Umuhutu ati abatutsi baraduboneje, umututsi atabahutu baratumaze, umutwa tije wisanje n'ibindi kuko nkumirwa n'amoko yose. Ab'ingoma z'abami bakitotomba ati yo twavatweho twarahonye atahari umwanya.
Ubu n'umwanya duha ijambo gwaruka Esron ari mu ikambi ya Nduta muri Tanzania ati icyo gikorwa aho kunywanisha Abarundi kiza kuvyura ibikomere byatewe n'ibyashikiye ababuze ababo.
Ese muri ko mugu wa Severe hari ikintu waje guhindura? Ahubwo ni bya bindi nyene sinko waje guhindura, ariko ndi mbere waje kugira ntiwaje gushika. Ahubwo ariho shinze ifite bya buriya bintu biko biraba mu Burundi ndi ko ndaraba Severe ubwo yaje kwibukira idakahise ntabwo waje kumwanisha Abarundi. Wewe nta kuntu par exemple ofisi we yapfuye hahetre dezane umugabo ubu kiubona ikidiga ciwe. Ese naho uba waramwibagiye muga ntibosebamo kumwibuka bigatuma cya gikomere gisubira guseba bushasha. Ko iyo batine kunywanisha Abarundi nivuga no kuni kurekuranira Severe aba hari ikindi kintu biri kirakora apa ariko kuntu kuzura inti ibyo bisigarira nako guforoma ikintu nk'ishyirahamwe hakaba entre de mutuelle gufashanya muri iryo shyirahamwe nyine. Naho ibyo kuvuga ati ngo reka bazure ngo ibisigarira ngo hanyuma ngo babihambane iteka ngo niko ngo kunywanisha Abarundi nta kintu kimwe agiye kubashikako kimwe gusa bari mu nzira za politike bereka Abarundi yuko umugambwe uhari sivu furi yuko hari ikintu uri kwagira hanti uri kurakora oro uri kukereya amajwi ya 2020 mu kurondera amajwi ya 2020 nta kindi n'ahandi hoho jese niko ndaraba nta kintu na kimwe Severe yaje kumara mu Burundi atari inzira za politike nta kindi.
Na Khaled ari muri Malawi nawe nyene avuga ko aho kumenya ukuri bivyura ugwanko hagati y'Abarundi.
Tuzi kuvyo mpaye mbona kweri tuzobare ko barazura abantu bapfuye mu binogo. Ego ndabona kweri tuzi kuvyo mbona iwanje hariho bamwe biro banezera bivanye n'uko bahe bagira ibikorwa kandi abantu bose bahe bagira abantu bagisuma mugabo harimwo n'abandi bitaro banezera kubera nk'umuntu ari ubona nka mwene wabo yamaze gupfa nko muri uwo mwaka akaza musubira kumubona umuntu yapfuye kera ndibaza ntibiromungwa neza. Ndabonye n'ubwo dusanga tutatwamira mu mijyano dusubira mu namwo kugira nti kwitsana nibyo bya bindi urasanga Abarundi twamira muki mu miswano muki mu ngorane mu biti.
Roxane ari mu Burundi na wabona ko ari kuzura kaboje.
Yemwe baza ko ico gikorwa atacho kije gufasha. Aho kwani ni kije gukora no kwibutsa ababuze ababo no kubasubiza mu mubabaro. Kuko ndabona ko atakamara ivyo bifise mu gihe bapfuye bapfuye bagahambwa uko niba barekeze uko kuko ubonasho bagihindura ahubwo baje kubabaza ababuze ababo. Ego jewe nishombona n'ukuri kuko uwabuze akubikiye kw'ivyo bisigarira vy'ubu iwe akongera kubibona nibaze ko bitamuha amahoro ahubwo ho bimutera kubabara. Jewe rero nibaza ko ivyo atashe bije gukiza ahubwo ho bari ugushaka bakirekera kuko mbona bije gutera uwundi mubabara ugira kabiri mubabuze.
Tuje muri Kenya. Asan asaba ko ibyo kuzura ibisigarira vyohagarara kuko kubwiwe bizurugwa nko
ndivyo kuba ko bizije ariko bora bane cyo kwatanga kandi cyo bwo kugwa kandi hafi kuko ari cyo tanga ibyo cyo bizije n'ibyo agatanga ibi ni cyo ko mu na ko yewe bakana cyo ni ngira na cyo cyo ni cyo ubwo bwo hari hafa wandi cyo no bwo ko gatanga ndabwo cyo ko nafite cyo kwa mukibuko abana n'abandi bantu neza mu isoko wa abikita mu gihe n'imbere n'izindi ni fatabo yo bikita hafi kugwa cyangwa kugira bisma wati cyo kuba gihe cyacu ama ukari kuri ya mira bidafite kubasha kugira abantu yitwa kandi kuba niya zindi ni kundi riza ijambo ry'umuntu akubwiye apana kumaza inzu abantu kumi za fatwa ni kita cyane mu gihe
nyoma cyarafashisha mbo aho kubona ko twabuze twese yemere tukumaze utera n'amajambo umuhutu ati abatutsi baraduboneje umututsi atabahutu baratumaze umutwa tije wisanje n'ibindi kuko nkumirwa n'amoko yose ab'ingoma z'abami bakitotomba ati yo twava tweho twarahonye atahari umwamikazi yasigaye.
Ikiganiro ndafise ijambo tukibandaniriza kuri Boris ari mu Rwanda abona ko ivyo biriko biraba ko biriko birakogwa bidashobora gutuma ukuri kujabona.
Birashoboka ko iyo Boris ifashije ariko icizere ni gitoya kubera ugaragaje kuraba kumwanya Severe ikora umugwi ufise ico nokwita igikorwa gikomeye cane ku bijana KS ku Burundi ariko n'umugwi kandi udafise ibikoresho n'ubuhinga bwo gukora ico gikorwa. Ngira muri amatsiko nayo ko kenshi kumwene bamenyekanisha amakuru y'ukumwene bagiye baratora ibinogo rusange kenshi usanga amagufa bariko barayakorakora umuzi bariko barazikorakora ibyo byose n'ibintu bituma ukuri nyakuri abantu badashobora kukumenya kuko hariyo nk'ubuhinga abaganga bakunda gukoresha bwita ADN turabona ko kenshi budakoreshwa. Ibyo rero bishobora kuba kimwe mu ntambanyi yotuma kwa kuri twese dukeneye tudashobora kweme n'abarundi bose. Ikigira kabiri ni kubijanye no kuba abarundi bose bategerezwa kuba bariko barakurikirana muri ico gikorwa. Uyu munsi hariho ibice bishika 10% by'abarundi bitariko biragikurikirana ico gikorwa kuko benshi bahunze kandi muri abo bahunze hariho ababuze ababo hariho abafise amatemonyaje. Murabona mu bantu bahunze turafise abahoze ari abantu bakomeye muri ico gihugu bamwe bakirongoye turasa abahoze batwara imigambwe ari ku butegetsi ahantu bwa bayikorona sende tetete abo bose kandi mujanye na kahise ku Burundi barafise ico nabo boterera n'ico baje cyangwa ico bobazwa kugira ngo kwa kuri abarundi dukene ushobore kuja habona.
Arno ari mu ikambi ya Mtenderi muri Tanzania wewe avuga ko atakamara abona muri ivyo Severe iri kurakora kuko atabuhinga ababikora babifitiye.
Ico gikorwa ni igikorwa mbona kumenya kizo kera kije imbere canke ni nkina n'icyo kuko harimwo amahinyu akomakomeye ubwa mbere uwo mu Severe wanditswe mu gitabo c'amasezerano y'Arusha ayo nayo akaba yarahonyanzwe n'umukuru w'igihugu n'umugambo uri ku butegetsi CNDD Nanone munsi ko ariko baravuga ko bariko barakurikiza ibyanditse mu masezerano y'Arashaba araba uwo mugwi severe bariko barakurikiza amasezerano yako baduhenda ari nk'inamucyo. Ibyo bintu rero hari n'imbo za politiki na cyane cyane z'ubwoko bigaragara ko n'ibyo bariko barakora bakwiye kubishyira ahabona kugira ngo kumbure bizosubirwemo ngo n'ubutunzi gusa bariko barasesagurikira ubusa amafaranga abanyagihugu basanzwe bikeneye. Ikindi nacyo giye kuraba neza giteye amahinyu abantu bagize uwo mugwi nka kurya n'ibisabwa n'abahinga b'ibyo bintu byotuma abarundi twa bizigira kuvyo bariko baradukorera ejo bizogira ico bimaze. Ivyo tuko turiheza ni nk'inamico ni imihakire nyene kuko basanzwe bamenye gusesagura uburyo basesagure, ariko nizeye ko bari bakwiye kwikubita gashi kugira ngo bazogazwe bike.
Dusubire i Burundi. Gerson ati icyo gikorwa severe iri kwigiha intumbero ya politiki.
Nukuri uravye uwo mugwi severe n'umugwi ahanini bari baraganiye igihe bari mu masezerano y'Arusha. Ariko rero bari baravuze yuko uwo mugwi severe uzojaho mu gihe abarundi bose bazoba bari mu gihugu cy'u Burundi. Ni ukuvuga ata mugwi n'umwe uzosigaye uri hanze. Ucuba rero umugwi bose baca bajamo kugira ngo umuntu wese avuge ikiri ku mutima ikintu cyamubabaje. Hari na rero umugwi ucujaho kugira ngo usubize hamwe abarundi kubera bazi yuko bari baratatanye benshi birirwa baravuga tanto uraje birya bwicanyi bwabaye mu 1972 gushika n'amasaha nta muntu aramenye uko kaba rero ugiye gushishoza urumva yuko unenga ibintu by'ukwihora urumva gushika nayo masaha twebwe ugaruka ngo ntituramenya neza na neza ra dare yari kenshogi kuko uno munsi nimba ari umuntu agenera upeto kwiwiwe wabura n'umuntu uzi wa kijya kiringo akagenera upeto kwiwe tugatukurikirayo ko ibi biriko biraba mu Burundi. None ubu ukikiringo tugezemo nukuri n'iki kuza kuzurira inziga zapfuye abantu baza baramaze kwibabiza no gusubirayo kuzura kabode gusubira kukarukana urwango mu Barundi. Ariko rero tubimenyetso mwe tubimenyere yuko ari strategi umuntu muri ku butegetsi uri kurakoresha ngira uno munsi hari icyo bita laboratware yo kugira ngo bereke Abarundi yuko ari bariko barakora neza ngira ngo mwarabyumvise no mu majambo ariko baravuga ngo ubumwe bw'Abarundi ngo bwatanguye ku kugaragara neza ngo muri 2005 kuvugaho mugambi wo pouvoir ugereye ku butegetsi. None aha turaje kuva iwo mwaka Abarundi bamaze gufunga banganiki, Abarundi bamaze kwishwa banganiki, dayo n'ibyo binogo rusange bariko baravuga tuza no kubiraba n'ubu hariho barazize shagehe co ngaha mwimeri yuko abantu bapfuye ikivunga turaja ba SNL batawe muri ruvubu hariya abandi biba bataba muri Busigi bariko bararondera nyene bazoca ba explore abantu bamwe bamwe kugira bereke Abahutu yuko Abatutsi bari barabagiriye nabi kugira ngo bagarukane amaraso meza ku Bahutu kuko barabona yuko bari barabagiriye nabi. Ariko rero urumva ko ibyo bintu atari byo vrema.
Yohereje kuri Nelson ari muri Zambia abona ko icyo gikorwa cya Severe gifite indi ntumbero atari yo kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi.
Jewe ubwanje ngerageje kuraba ndabona neza ko uyu mugwi igikorwa wategerezwa gukora ko atari cyo uriko ukora. Ni ukuvuga ko ubwe kuraba ibi bintu byarataye intumbero. Umugwi wa Severe waramaze gutakaza intumbero. Ku bwanje ndabona ko izuba ry'aya magufa nta kintu na kimwe bije bije kwigisha atari ukunzura ibintu byasa n'ibyibagirana atari ukongera kwibutsa abantu abacakubiri. Navuga nti umugwi Severe kuri iki gikorwa ugize iminsi uri gukora cyo kuzura amagufa uriko ushaka kuzana amacakubiri uriko ushaka guteranya Abarundi na cyane cyane tutibagiye ibihe turimo. Igihugu cyacu cy'u Burundi kiriko gica mu bihe kiriko cyongera kuzana ibintu by'amoko kiriko cyongera kuzana ibintu byagiye biherahera urabona ko hariho iyindi ntumbero bigamije. Rero nsikurije nkanje navuga nti
uyu mugwi CVR wategereza gukora igikorwa tegerezwa ntiwinjire mu bindi cyangwa ngo ugende ku guteranya abarundi abarundi burya rimwe na rimwe ni bamwe rero ngerageje guhanura nahanura CVR kugira ngo iki kintu ikigendemo neza igitware neza yoye guteranya abarundi cyane ngo ize kuzura idari dari bagiranwe cyane yongere kuza gukora mu nkomvu abari barabuze
atera inzige mu gihugu cyose atera ibihute nkatera urugura atera ibyago by'amoko yose amarira n'intunu hose farao 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 boko bw'imana burabohogwa isinzi ry'abantu ryaratikiye hangamenye n'imbabazi kukwiza abayo n'abatara
aha ni naho hagarukiye ikiganiro ndafise ijambo cyo kuri uyu wa 19 ukwezi kwa kabiri twagarutse ku gikorwa umugwi sever ujejwe ibyo kuvugana ukuri no kunywanisha abarundi uri kurakora cyo kuzura ibisigarira by'abantu bahambwe mu binogo rusangi mu njyane uburundi bwagiye buracamwo harugwaruka rubona ko ingene biriko birakogwa atakamaro bizogira mu kumenya ukuri no kunywanisha abarundi bagasaba ko byo kwitonderwa bigatunganywa neza hakurikizwe iby'abarundi bumvikanye mu masezerano ya Arusha berekana ko ibyo biriko biraba Severa yabihaye intumbero ya politiki bigashobora kuvyura urwango hagati y'abarundi turashimiye mwese mwaduteze amatwi ikiganiro mwagishikijwe na Francine Kanyange na Huta
Chari kiganiro ndafisi jambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawo.